bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mwiyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva Tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijuri Yobora. Mwaramutse neza bakunzi b'ijwi rya Amerika, n'ikaze mu biganiro vyacu vyo muri kano gatondo bigiye kuremeshwa na Jewe Diane Nini na Hazu. Muti twabateguriye iki nkuko bisanzwe kwa gatandatu twamaduhera ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari, haza gukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma inyuma yaho saa 12 turabasusurutsa biciye mu muziki. Duhere mu gihugu cy'u Rwanda, aho sentare y'ibanze yaraye ihanishije igihano cy'imyaka 3 bwana Pierre Damien Habumuremyi yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu. Uyu yagirizwa gutanga sheke zitazigamiye hambavu iyo myaka 3, asabwa gutanga ihadabu y'amamiliyoni arenga $890,000. Ibindi kuri ino nkuru turabibaza abamenyeshamakuru ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa.
Mbere gusoma icyemezo ku rubanza ruregwamo bwana Pierre Damien Habumuremyi, umucamanza yatangiye yibutsa imiterere y'ibirego byo gutanga sheke zitazigamiye n'ubuhe mu birego uyu mugabo wigeze kubaho ministri w'intebe mu Rwanda. Bwana Habumuremyi yagaragaraga mu buryo bw'ikoranabuhanga ari mu mpuzankano y'irozi iranga abagororwa yicaye muri gereza ya Nyarugenge Mageragere, aregwa ko mu 2019 yatanze amasheke atazigamiye ku bantu batandukanye mu nyungu z'ishuri rikuru Christian University of Rwanda yashinze akanari hagarara mu rwego rw'amategeko. Uwe n'umwunganizi zibabura n'abavuga ko ibirego byose nta shingiro bifite kuko basanga nta byaha yakoze. Bavuga ko ibyakozwe byose hagati ya Habumuremyi n'abamurega barimo Charles Nkurunziza bishingiye ku masezerano y'ubwumvikanaho kububuriganya. Aho bamurega ko mu bihe bitandukanye yagiye abaha za sheki zagera ku mabanki bagasanga zitazigamiye. Uregwa n'ubwunganizi bavuga ko ibirego bwana Habumuremyi yagombye kuba abiburana mu manza mbonezamubano aho kuba imanza z'inshinja byaha. Hari sheke Habumuremyi aregwa ko yatanze ku giti cye niza atandwa kazikiraho imikono mu izina rya Kaminuza Christian University of Rwanda, nkaho aregwa ko mu 2019 ku giti cye yahaye uwitwa Robert Musengimana sheki ya $75,000,000 ageze kuri banki aburaho amafaranga. Ubushinjacyaha buvuga ko umvugo ze abazwa n'inzego zibishinzwe Habumuremyi yemereye ko izo sheki yatanze zitazigamiye. Mu isesengura ry'umucamanza avuga ko ibyo yakoze ari ibikorwa ubwabyo bibujijwe mu rwego rw'amategeko, kuko abamwunganira bavuga ko ikirego gishingiye ku masezerano ya Habumuremyi. N'abamurega ubushinjacyaha bwo buvuga ko nta shingiro bifite kuko kidakuraho ko hari ibyaha byakozwe mu iyubahirizwa ry'ayo masezerano. Iburukiko rukavuga ko nta shingiro bifite. Ubwunganizi bukavuga ko Habumuremyi atagombye kubakurikiranwa kuko ibyo yakoze bitari ku giti cye. Mu isesengura ry'urukiko ruvuga ko uburyozwacyaha bw'ikigo cy'ubucuruzi kigenga gifite ubuzima gatozi budakuraho uburyozwacyaha bw'abagihagarariye. Habumuremyi ngo yabajijwe inshuro enye mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, kandi ngo ibyo yasubizaga bigaragaza ko yabisubizaga ku giti cye nk'uko urukiko rubivuga. Rushingiye ku mategeko rwavuze ko amasezerano Jean Bosco Ngabonziza yagiranye na Christian University of Rwanda yo kuyigemurira za mudasobwa 20 zifite agaciro ka miliyoni zisaga 12 agatanga ingwate ya miliyoni 10 atayahaye Habumuremyi ku giti cye. Urukiko ruvuga ko ubushinjacyaha butagaragaza aho uregwa ahurira n'ayo mafaranga n'uburyo buvuga ko yaririgishije. Ruvuga kandi kuri ishuri ryavukijwe uburenganzira bwo gukorwaho iperereza ubwaryo ku cyaha cy'ubuhemu. Urukiko rwanzuye ko kidahama Habumuremyi. Gusa ku cyaha cyo gutanga za sheke zitazigamiyeho, urukiko ruvuga ko Habumuremyi yazishyizeho imikono, bityo ko bihagije ko byashingirwaho kuregwa atabasha kuzivuguruza. Abazwa ngo ntiyabihakanye, kandi ngo na za banki zemeje ko konte za Habumuremyi zitariho amafaranga. Urukiko rukavuga ko kwiyemerera icyaha kuregwa kwashingirwaho. Ni mu gihe ubwunganizi buvuga ko nta mugambi yagize wo kugikora, ariko mu isesengura ry'urukiko rugasanga bitari ukuri. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye uregwa gufungwa imyaka 5 no gucibwa ihazabu ya miliyoni zisaga 892 z'amafaranga ku cyaha cyo gutanga sheki zitazigamiye, ariko uregwa n'ubwunganizi bwari bwatakambiye urukiko ko igihe yahamwa n'ibyaha habaho kumusubikira ibihano maze akabona akajya kwivuza zimwe mu ndwara zikomeye zirimo n'umutima. Urukiko rwisunze ingingo z'amategeko n'imvugo z'abahanga mu mategeko zivuga ko gusubikirwa bireba umuntu utarakatiwe n'inkiko igihano kirengeje amezi 6 y'igifungo. gusa ruvuga ko nubwo usaba gusubikirwa igihano yaba yujuje ibisabwa naho bitege ku mucamanza kumusubikira avuga ko byongeye hawo umuremyi abura nahakana ibyaha bigaragaza umugambi wo kubihunga bityo ko imyitwarire yitamuha amahirwe yo kumusubikira igihano ku kirebana n'ifatira ry'imitungo ikimukanwa ndetse na za konti zari zarafunzwe urukiko rwarasesenguye maze rwanzura ko byakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko rwavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza niba inkomoko y'iyo mitungo hari isano ifitanye n'ibyaha hawo umuremyi aregwa yari yatakambiye urukiko avuga ko gukomeza kumufatira imitungo naho bitaniye n'icyo bita kumuniga kuko ngo haba kuriwe n'umuryango byatangiye kubagiraho ingaruka urukiko mu cyemezo cyarwo rwahamije bwana hawo umuremyi icyaha cyo gutanga sheki zitazigamiye maze rutegeka ko ahanishwa imyaka itatu y'igifungo muri gereza rwamuciye kandi hazabu ya miliyoni 892,000 n'ibihumbi 200,000 by'amafaranga rwategetse ko agomba guha miliyoni imwe bwana Charles Nkurunziza nk'indishyi z'akababaro mu gihe abandi ngo batagaragaza uburyo ibyo yabakoreye byabangirije urukiko rwategetse kwifatira ry'imitungo yose ya hawo umuremyi rikurwaho kuko ryakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko bwana Pierre Damien hawo umuremyi ntiyahise ajuririra ibihano gusa bamwe mu bavandimwe bari ku rukiko babwiye ijwi rya Amerika ko bagiye kuvugana n'ubwunganizi bakazabona kujurira ibihano isomwa ry'urubanza rirangiye bwana hawo umuremyi yagaragaye ku ikoranabuhanga apepera abavandimwe be bari mu rukiko uyu wigeze kubaho minisitiri w'intebe w'u Rwanda yafunzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka yatawe muri yombi yarakuriye urwego rw'imidari impeta n'ishimwe by'igihugu mu bihe bye yakunze kugira imyanya ikomeye mu butegetsi bw'u Rwanda aho yanabayeho minisitiri w'uburezi bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali
tuve mu Rwanda twerekeza mu gihugu cy'u Burundi aharaye hatangujwe isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akoregwa abakenyezi icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Prosper Bazombanza abitanguza mu ntara ya Muramvya iri hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yashimangiye ko abakora ayo mabi bakwiye guhanwa vy'akarorero inkuru ya mgenzi wacu Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
Kuri wa gatanu niho ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya hatanguzwa ku mugaragaro isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabakorego bakenyezi icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza niwe yari yishikiye aha Muramvya mu ijambo yashikirije abari bitabiriye ibyo birori yamenyesheje ko umugambi w'igihugu wo kugwanya amabakorego bakenyezi uri mu micine
ubwa mbere hari ugukinga ayo mabi ubwa kabiri hakabuga ugufasha uwayakorewe ubwa gatatu hakaba uguhana wayakoze hanyuma ubwa kane hakabukunga wakorewe amabi n'umuryango wiwe mu kibano hamwe no kumufasha kurangura ibikorwa byo kwiteza imbere
Prosper Bazombanza amenyesha ko kugira ico cyaha gituzwe abarundi bose bategerezwa kugira mu ruhara ahamagarira rero abarundi bose gushengeza abakoreye amabi no kwiyegereza abayakorewe
abakenyezi n'abigeme bakorewe amabi afatiye ku gitsina bakeneye kuremeshwa no kwiyegerezwa kuvuzwa no gufashwa kwitura ubutungane saba kwinubarira ahubwo nawe kwiyegerezwa tukabaremesha tukabahoza kugira ngo babone yuko uwo mababaro tuba tuwusangiye twebwe twese n'igihugu cyose dusabye rero yuko umwenegihugu wese yoko icyo yoshobora cyose cyofasha kuremesha ababashikiwe n'ayo mabi ababanyi buwakorewe amabi bategezwa rero kumuba hafi bakamuremesha mbere no kumufasha muri ibyo byose akeneye igihe cyose babishoboye na cyane cyane kumushikana n'ingoga na n'ingoga kwa muganga mbere no gushikira abajejwe ubutungane kuko mabi bene ayo sayikumvikanisha mu muhoyahoye mu kibano niyo kujyana imbere y'inyamiramabi kugira ngo icyo cyaha gihashwe mu Burundi no ku isi yose
umugisha wa kaminuza Paul Nkuzimana yanonosoye ivyigwa vy'imibano amenyesha ko gutuza icyo cyaha bigoye cyane mu Burundi bafatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi n'ingingo zimwe zimwe za leta zikinyiza umukenyezi
igihugu cy'u Burundi cyane n'ibindi bihugu bitari bike ku isi hariho izo bita système ya patriarcat patriarcat on voit yuko ubutegetsi umuryango uhagaze ku mugabo ni nanone aho nivyo umuntu wabona mu Burundi nko kuvyerekeye ubutegetsi umugabo niwe buhagaze ko niwe umuryango ushimikiye ko haba mu kubaka urugo haba mu gutorana haba mu gufata ingingo iyo hano shikiriza n'uko hariho amategeko akandamiza umukenyezi ku kazi na cyane cyane umuntu yihoreje neza cya gitabo cerekeye akazi code du travail muri icyo gihe ntibiri gusa mu rugo niyo ugasanga biri no muri leta
nari umunsi wo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi icegera cy'umukuru w'igihugu yakebuye abakenyezi kuko muri bo hari abakora amabi atagira izina
nubwo uyu munsi twaramutse tuvuga ibyo byo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi bakenyezi dusigaye tubona abashinga ntahe nabo nyene hariho bamwe bamwe bakorerwa amabi n'abakenyezi mwageze kubyumva aho hariho n'aba Sirobanki bita wafasoni njani bitabantu afata mushinga ntari mu nzu yiwe mu nzu agafata umugita akamucumita cyangwa agafata isuka akamukubita umutwe agahwera kandi hari inzego z'ubutungane mu bugendamo ibyo bintu birateye isoni bitesha akaranga k'umupfasoni bitesha akaranga k'abarundi n'abarundi kazi tubaza ko cyoba ikizira mu Burundi n'igizoba bizishobora kuvuga ubwambwe bw'ubucacu cy'Uburundi turabahamagariye rero kugumya ibanga n'umupfasoni byanjye biranga Murundi kazi
ubushiranganje bwo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira bumenyesha ko muri uno mwaka uheze mu biharuro bwashoboye kuronka abakenyezi 35 bashurashwe ku nguvu hakogwa mabi 287 indwi afatiye ku butunzi n'amajana 238 rusesereza mutima Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Manda nyakumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Nongeye kubasuhuza kandi mbahikaze mu biganiro byacu duhere mu Rwanda umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi Paul Rusesabagina yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gusesa icyemezo kimugumisha muri gereza mu gihe ategereje ko urubanza rwe rutangira kuburanishwa mu mizi Rusesabagina avuga ko yagejejwe mu Rwanda ashimuswe akamara iminsi ine yaraburi birengero avuga ko umucamanza wa mbere yirengagije uburyo bunyuranye n'amategeko yafunzwemo agafata icyemezo cyongera igihe cyo kumufunga by'agateganyo bityo agasaba ko afungurwa by'agateganyo ubushinjacyaha bwo ariko buvuga ko Rusesabagina yafatiwe ku butaka bw'u Rwanda kandi ko yahageze ku bushake bwe ikigali inkuru irambuye yateguwe na Asumta Kaboyi
Mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge Rusesabagina ari muri gereza ya Mageragere umwunganizi we Gatera Gashabana ari mu rukiko nibo bahawe ijambo mbere ngo basobanure impamvu y'ubujurire bwabo Rusesabagina yahise asaba umwunganizi we Gashabana ngo bisobanurire urukiko Gashabana yavuze ko basanze umucamanza wa mbere atarubahirije itegeko rigena inshingano ze Gashabana yumvikanisha ko mu gihe cy'iperereza basanze uburenganzira bwa Rusesabagina butarubahirijwe mu gihe cy'ifatwa n'ifungwa uyu munyamategeko yasobanuye ko uburyo umuntu ukekwaho ibyaha tumizwamo harimo guhabwa urwandiko rumuhamagaza cyangwa rugategeka ko azanwa ku gahato yumvikanishije ko umukiriya we ubu buryo bwose bwirengagijwe ahubwo ko yakorewe icyo yise ishimutwa bityo ko asanga uyunganira afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko Gana Gashabana yabwira ukiko ko umukiriya we yagejejwe mu Rwanda ku ngufu ashimuswe ndetse akamara iminsi ine afungiye ahantu hatazwi nta muntu w'amakuru yanasobanuriye urukiko ko ubushinjo cyabutabashije kugaragazaho Rusesabagina yari ari mu matariki yo kuva kuri 27 z'ukwezi kwa munani kugeza kuri 31 z'uko kwezi ubwerekwaga abanyamakuru ikindi ngo ntigeze amenyeshwa icyo yafatiwe ndetse yamburwa n'uburenganzira bwo kunganirwa nabo yihitiyemo Gana Gashabana yanongeyeho ko Rusesabagina asanga ngo burwayi bukomeye bwatumaga kurikiranwa bihoraho n'abaganga ariko ibi bikaba byaratangiye kumugora kuva wafungiwe kuko atabasha kubona abaganga yitiye yanongeyeho ko muri ibi bihe bya COVID-19 ubuzima bwo muri gereza bugoranye bityo ku rukiko rwafata icyemezo cyo kurekura uwo yunganira ku nyungu zo kubungabunga ubuzima bwe. Bwana Gashabana yasabye urukiko gushingira kuri aya makosa yakozwe n'ubushinjacyaha akarekura uwo yunganira. Yavuze ko ubwo aheruka kubonana nawe yabonaga atameze neza ku buryo Rusesabagina akwiye kurekurwa agakurikiranwa ari hanze, cyane ko muri gereza harimo ikibazo cya COVID-19 kitanatuma abantu babasura. Rusesabagina hawe umwanya wo ngo agire icyo yongera ku rubanza rwe. Bwa mbere yashimangiye ko yashimuswe akagezwa mu Rwanda hambiriye amaboko n'amaguru, gusa ntiyavuze igihugu yafatiwemo ndetse n'uburyo bwakoreshejwe ngo agezwe mu Rwanda. Yongeye kumvikanisha ko atari umunyarwanda. Yasobanuye ko ubwo yavaga mu Rwanda yatanze ibyangombwa byose by'ubunyarwanda aba umuntu utagira ubwenegihugu, nyuma aza kwakirwa n'igihugu cy'Ububiligi cyamuhaye ubwenegihugu mu mwaka w'1999. Yavuze ko ari mu Rwanda mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko we ari Umubiligi, ko yazanywe mu Rwanda ashimuswe ko atigeze ahabwa urwandiko rumuhamagara mu Rwanda. Ubushinjacyaha buhawe umwanya ngo buvuge ku byavuzwe na Rusesabagina n'umwunganizi we bwashimangiye ko nta shimutwa ryakorewe Rusesabagina ko yizanye mu Rwanda, agafungirwa ahantu hazwi kuri sitasiyo ya polisi ya Remera. Ubushinjacyaha bwavuze ko iby'umwunganizi wa Rusesabagina avuga ko yaje mu Rwanda tariki 27 z'ukwezi kwa 8 atari byo, ko ahubwo yaje ku itariki 28 agahita afungirwa muri kasho ya polisi ya Remera. Umushinjacyaha yasobanuye ko umunsi Rusesabagina afatwa aribwo yahise amenyeshwa ibyo aregwa nk'uko bigaragara ku nyandiko mvugo yakoreshejwe afatwa kandi ku ibyaha byose aregwa byanditseho. Umushinjacyaha yasabye umunyamategeko Gatera Gashabana kwerekana uburyo uwo yunganira yashimuswe, ntibibe ibyo mu magambo gusa. Byongeye ngo mu itangazamakuru yivugiye ko yizanye mu Rwanda ko nta muntu n'umwe washimuse Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwanavuze ko impamvu yo gutunganirwa ubugenzacyaha nayo nta shingiro ifite, kuko mu ibaruwa yo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 Rusesabagina yemeye gusubiza iby'abazwa kandi ari wenyine ku bijyanye n'uko asabirwa gufungurwa ku mpamvu z'uburwayi. Umushinjacyaha yavuze ko nta shingiro iyo mpamvu ifite, ndetse ko iki kibazo cy'uburwayi bwa Rusesabagina cyafashwe w'icyemezo mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro no mu rwisumbuye mu bujurire ku buryo cyaguma uko kiri agakomeza gufungwa. Yashimangiye ko Rusesabagina ameze neza muri gereza kuko yitabwaho. Yatanze urugero ko yamaze amasaha abiri ahagaze ko ari ikimenyetso simusiga ko nta kibazo kidasanzwe afite. Umushinjacyaha yagaragaje ko Rusesabagina yatawe muri yombi ku mpapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi ukekwaho icyaha zoherejwe mu gihugu cy'Ububiligi, ndetse ko yanabajijwe n'inzego z'ubutabera muri icyo gihugu anasakwiwe mu rugo mu Bubiligi. Ubushinjacyaha busubiza ku byavuzwe na Rusesabagina ko atari umunyarwanda bwavuze ko nta bimenyetso na kimwe yigeze agaragaza cyerekana ko atari umunyarwanda, bityo gukomeza kubyitwaza ntacyo byamufasha. Bwashimangiye ko ahubwo urukiko rudakwiye kwakira ubujurire bwa Rusesabagina kuko bwatanzwe igihe giteganywa n'amategeko cyararenze. Bwongeyeho ko ariko igihe ubujurire bwaba bwakiriwe, urukiko rukwiye kwemeza ko Rusesabagina akomeza gufungwa, urubanza rugatangira kuburanishwa mu mizi, kuko ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 aribwo bwaregeye urukiko rukuru mu rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha ndengamipaka. Umucamanza amaze kumva impande zombi yemeje ko umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku itariki ya 2 z'ukwezi gutaha kwa 12 saa 8 za kumanywa. Bwana Rusesabagina n'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda akurikiranyweho ibyaha 13 birimo n'icyaha cy'ubugome. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Leta ya Tanzania irateganya gufunga inkambi ya Mutenderi bitarenze mu kwezi kwa 2 umwaka utaha. Ibyo bivuzwe mu gihe hakomeje gahunda yo gushishikariza impunzi gukomeza kwitabira kwiyandikisha kugira ngo zisubizwe mu Burundi. Inkuru yateguwe na mugenzi wacu James Jovin.
Ni mu nama hagati y'impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi n'umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, Sudi Makibasi. Yabaye kuri uyu wa kane hagati mu nkambi. Ingingo nyamukuru muri iyo nama kwari guhimiriza impunzi gukomeza umugambi wo kwiyandikisha kugira zitahukanwe no kubateguza yuko iyo nkambi izokugarwa burundu mu ntango z'umwaka uza. Bwana Makibasi yavuze yuko umugambi wo gutahukana abiyandikije ku bushake bwabo uzobandanya gushika mu mpera y'ukwezi kuza kwa 12 inyuma y'aho abazoba basigaye azo kwimurirwa mu nkambi ya Nduta.
Mwaka kesho tunakusudia kuivunja kambi hii. Hili naomba mlijue. Tutavunja kambi, tutaunganisha, mtaenda Nduta. Kwa
mwakuza tugomora yikambi tuzobateranya nabinduta kugivyo ibi ndabivuze kuko mwebwe muri abantu mumenye ukuri kugira mushobore gufata ingingo nyayo mwakuza yikambi nizobihari kugivyo amahitamo azoba ayo kujya induta cyangwa gusubira kujya mu Burundi ayo niyo mahitamo meza uhitamo muri bibiri
kwa uamuzi kwa ama uende mduta au uende nyumbani. Uwa ndo uamuzi wa busara kwa mua mawili hawe.
Waseru kuyi haseri, mwilo bito bihagari kie ingambi za nduta na mutenderi. Bwana Hari Anderson, mwijambo ya hawe, ya savye gihugu cha Tanzania kubandanya kubahiriza gateka kazi na munu. No kubandanya guha buhungiro impunzi z'Abarundi, zibona yuko icho za hunze, choba kitarakemuka.
Our message is very clear and we are
Mutuma bwacu burumvikana cyane kandi turafasha leta ya Tanzania ninacyo gituma tugerageza kubana yatwubahiriza agateka n'ibindi byose bidukorera hamwe na leta ya Tanzania ndabashimira cyane ukuntu mwadanya dufashanya namwe mu mwaka yose tumaranye tukaba dushimiye cyane bivuye ku mutima na leta ya Tanzania ukuntu ibandanya iduha uburenganzira bwo gufasha impunzi mu kuzicungerera umutekano bizobandanya tubafasha nuko tutaba turiko turabikorana na leta ya Tanzania
continue the same assistance what we providing you and providing the government Tanzania together
zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi izakiriye mu byiyumviro bitandukanye iyo ngingo yo kugara Burundi inkambi ya Mutenderi
Twebwe mu nshamake ico iyo nkuru kuvuga ko twayakiriye nabi kuko yarimaze imisi biri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru ikibazo rero cyo kuvuga ku ikambi yugawe hanyuma tugaheza tukwimurirwa mu yindi kambi ni kibazo benshi twiyumvira ko twohitamo tukaja mu iyo kambi azaba bateguye kuko haba mu gihugu ntiturabona ko hageze yuko twe dushaka gutaha ego yanavuze ko hakenewe ko dutegerezwa abantu twiyandikisha ku bwigenge bwacu twe impungenge turazifise turafise impungenge z'uko kuko uravye ukuntu yahagurukije abajejwe imfungurwa aranavuga ko bo bari bo batuma mbere benshi tutagiye ariko bakibagira ko kibazo twahunze mu Burundi nibwo kikihari
mu bisanzwe najyakiriye nabi bivanye n'ukuntu aho turi twasa n'abahamanyereye n'ubwo impunzi atabwigenge igira mugagusa mu gihe ntikubera ntifuza no gusubira mu gihugu nohitamo kujinduta
cyo noba nibaza mbona yuko umenga bashatse kutwirukana kuko bamaze kudukura mu nkambi kandi twari tukiri benshi utavuze ngo twari bake yitwagabanutse bisa nk'uko batwirukanye
kuri izo ngingo bafashe cyo nosaba leta ya Tanzania hamwe na UNHCR arijeje impunzi ni uko bakwicara bakaraba abafise ibibazo nkora mutima kandi byumvikana bakaraba uko babafasha bakabakorera nk'uko impunzi za kera zakorewe
je nosaba ko boturabira neza ibino bintu bakabitunganya kuko ntituvyumva ukuntu byoba bimeze nk'imbero yabyo ntaye kuri
iyo ngingo ifashwe nyuma y'ukwezi kumwe perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli ahuye na mugenzi we wo mu Burundi kumugwa mukuru w'intara ya Kigoma aho baganira ku bijyanye n'umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi no gukorera hamwe mu by'ubutunzi biraboneka neza yuko bari umugambi wa leta ya Tanzania n'u Burundi wo gutahukana impunzi zose byose bikunze kubera leta itegekanya no kuzokugara Burundi inkambi ya Nduta mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri na bibiri mu biharuro vya nyuma byatanzwe na SER mu kwezi kwa cumi inkambi ya Mutenderi isigayemo impunzi zirenga gato ibihumbi mirongo ibiri n'indwi kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Dusubire mu Burundi aho abakoresha bahangayikishijwe n'ikibazo cyo gukomeza guhemba abakozi baramutse bashyizwe mu kato mu gihe kirenze iminsi 14 bitewe n'ikiza cya COVID-19 cyangwa se izindi mpamvu zitabaturutseho. Ishyirahamwe ry'abakozi riravuga ko bakoresha n'abakozi bagomba kubiganira bakajya inama. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo muragezwaho na Desire Hatungimana.
Bamwe mu baserukiye amashyirahamwe y'abakoresha bavuga ko bigoye ko umukoresha yoguma ahemba umukozi nko mu gihe yomara iminsi 14 mu kato atakiri ku murimo. Abakoresha bakavuga ko amasezerano y'umukozi n'umukoresha atigeze ahinduka ngo ni kubera ikiza cya coronavirus. Gaspar Nzisabira, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi, aratahura amakenga y'abo bakoresha ariko akabona ko igikuru ari umwumvikano hagati y'umukozi n'umukoresha, inama n'umwumvikano bigashigwa imbere.
Nk'iyo umukoresha yashizwe mu kato nyene, akato ni kirundi ntaje habandi bari, si wewe wakishizemo, si umukoresha yakagushizemo, kandi nturwaye kuko ubu komeye ushobora gukora. Mugabo akurinda yuko wohava igihe woba waranduye uhava wanduza abandi. Rero muri ico gihe usanga mu mategeko yacu atategeko atangingo ivuga mwene ibyo bintu. Ico rero duca tugira no kumvisha abakoresha ko bakoresha ubwenge bwabo n'umutima wo kubana n'abakozi, bakumvikana n'abakozi ico shoboka kugira uwo mukozi abeho. Urumva yatamushahara ronka bishobora kumugora.
Gaspar Nzisabira, umunyamabanga mukuru mwishyirahamwe ry'abakoresha, atanga umuco w'ingene abakoresha bo vyitwaramwo umukozi adahohotewe mu gukatwa umushahara ku mvo zitamuvuyeko.
Nk'ico gihe ari mu kato araki iminsi 14, urumva ntari karakorera umukoresha, mugabo umukoresha ashobora kumuhemba agafata iyo minsi nk'uko yoba yari mwikonje ngiye atarafata rya konje ryo ku mwaka kugira hembwe. Igihe yafashe iryo konje naho nyene barashobora kumvikana, ashobora kugira ati ntiwishibije ku kazi nshobora kutaguhemba, ni wava muri ako kato kawe uraza ubandanye ukora, canke amuhideni agira ati nzoheza ngo ukate buhoro buhoro. Byose ni ya nama n'ingingo.
Ikindi kibazo cyashikirijwe n'abitabiriye iyo nama ni uko amashyirahamwe y'ubwishingizi mu kuvuza abakozi atigeze ashyira mu byo yishingira ikibazo cya coronavirus. Aha naho Gaspar Nzisabira avuga ko mu bisanzwe ari leta yategereje gufatwa mu minwe indwara yose yadutse nk'ikiza, ariko akavuga ko mu gihe leta atamikora kuyifise, amwe mu mashyirahamwe y'ubwishingizi yategerejwe gufasha no gutanga imiti.
Urabona COVID ije vuba kandi yitwa ko ari caduka. Muri ico gihe leta niyishinzwe, leta igafasha kugira nk'ibiciro kuri heyo miti, kuri hikiniki. Mugabo rero tudahendanye, ntawoja gusindira leta ngo nifashije. Amikoro yayo turayazi, no kuraba neza hari ibintu byitwa assurance sociale. Wiswe ko wariwe muri assurance sociale atari commercial, hateye ikiza nk'icyo sinumva ingene wocugira ngo nibarihe gutya na gutya na gutya, kandi ushobora kubifashamo.
Kubona ayo mashyirahamwe y'ubwishingizi atacyo ashobora gufasha, Gaspar Nzisabira avuga ko ari kubera atunganijwe mu buryo budatomoye, bamwe bakikika mu kiza mu gushinga amashyirahamwe kugira ngo bahunge amakori ariko batariko bakora ibyo bategerezwa gukora mu bwishingizi.
Umuntu arasimba ngo ndagize ishyirahamwe ryo kuvuza, mugabo akagira liste y'imiti mikazotanga iryizimbye ntayishiremo. Ugashanga umukoresha nawe yashimye kuja aho hantu abazi ko wewe akoze itegeko. Les organismes d'assurance zirazwi, zirafise byangombwa zitegerezwa kugira hazotandukanywa assurance commerciale zidandaza n'izindi ziri dano sociale zifasha zidaheza ngo zitanga amakori. Hariho rero ziba zidandaza mugazi kita ko zifasha ziri dano sociale kugira ntizitange ikori.
Kubwishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi gutunganya amashyirahamwe y'ubwishingizi hisunzwe amategeko, byotuma abakozi n'abakoresha bahungukira mu bijanye no kwivuza imiti imwe batahora baronswa ikaboneka.
Inshuti mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu, tubashimiye kwa mwaduteza amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dushimire Mukubeli ya Baro wadufashije kwegeranya aya makuru kuri mikoro. Mwari kumwe na Venuste Shimimana, mukomeze kugira umunsi mwiza.
Akwino nga duche duba turabangiri ya makuni vigani utuwa tuwa fiti mlika nga tondo mkirundi niki nyagwanda. Dushimire awagi zuruhara bose ngobite gulgwe vyongere wa shikire. Kuri mikro mwari mwazi ndukanyina jwedi.